uwo mufaso ni umumenyeshamakuru muri radio igicaniro Florian Irangabiye yagiriwe ikigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero ijana ryo kuwa 14 ukwezi k'umunani umwaka w'2024. Yahuruka gukatirwa gufungwa imyaka 17 nkuru ya ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura no gutangira hadabu y'amafaranga y'amarundi umuliyoni. Abo bakorana muri radio igicaniro batina kamwe mu ntangere kubona abumenyeshamakuru batasiba kuvuga ko yazira umwuga wiwe agirirwa ikigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rihagarika ibyaha byose yari yagirijwe. Jeremy Hatangimana avuga ko ari intsinzi ku mugabo w'umenyeshamakuru.
Turashima cyane ingingo y'umukuru w'igihugu yafashe kumurekura. Nta n'umwe atoshima, nta utoshima, gusa ni n'akajyo keza ko gutera intege umukuru w'igihugu kumbure kugira ngo nibize byame birinda gushikaho ari we afata ingingo yo kurekura umuntu yucanke uriya aka boneraho no gushimira kumbure abantu bose duhereye ku mukuru w'igihugu bagize ico bakora kugira ngo umesha makuru Florian Irangabiye afungurwe umesha makuru Florian Irangabiye ashobore kubaho muri no myaka 2.
Abamenyesha makuru b'abarundi bakorera mu mihinga itandukanye nabo nyene bakire neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu basaba ariko ko n'abandi bafungiwe ubusa borekugwa imanza nazo zaciriwe abamenyeshamakuru batandatu bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi zigafutwa.
Byabaye rero umukuru yafashije ingingo ya duhaye umwizero twese yuko n'ibindi bishoboka n'ibi ntabarabyiteze ariko biboneka yuko kumbure n'izindi ngingo ziza zirashobora gufatwa mu gihe umukuru w'igihugu yobona neza yuko isura y'igihugu igaragara neza mu gihe gufata ingingo nziza nk'izo yarayafashe zo kurekura Florian Irangabiye.
Ngiye gutuma n'abandi bavuga ati tukora umwuga w'ukumenyesha amakuru na cyane cyane ko n'itegeko ryaje ryakuraho ko umumenyesha amakuru adategerezwa guhanishwa umunyororo. Nibaza ko umukuru w'igihugu yego arekuye Florian mugabo Sandra acafunzwe ariko mwibuke abimenyesha amakuru imwe imwe biracahabwa gasopo. Nibaza ko nibi byose bikwiye kuvanwaho kugira demokrasi itsimbatare.
Twashimiye iyo ngingo kandi tuvuga ati Florian Irangabiye kubona yatezuriwe nuko yoshikira mu biwe agashikira mu kazi kiwe ka misi yose nk'umumenyesha makuru wundi nka Sandra Muhoza nawe yahagaritswe ari mu bazize akazi kiwe nawe nyene yurekugwa mu bandi.
Abandi bakiranye umunezero ingingo y'umukuru w'igihugu igirira ikigongo umumenyesha makuru Florian Irangabiye na bakenyezi. Justine Nkurunziza w'umuhari n'amahoro ati n'umunezero udasanzwe kubona umufasoni agiye gusubira mu bibondo vyiwe.
N'umunezero mu bakenyezi bose, n'umunezero mu barundi bose, n'umunezero ku bavyeyi bose kubera umwe wese aca yibaza ati ahwi aragiye gusubira mu bibondo vyiwe ese yo dutabara akabigirira abandi bari mu mabohero atandukanye ni benshi cyane bazira ubusa. N'ukuri yakoze Florian nawe turamuhaye ikaze mu buzima busanzwe asubire mu muryango arera abana biwe.
Umuvukanyi wa Irangabiye nahatashimiye kuvugira kuri mikro zacu yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ingingo y'umukuru w'igihugu yayakiranye umutima ushima. Florian Irangabiye yari yafatiwe mu gisagara cya Bujumbura igenekezo rya 30 ukwezi k'umunani umwaka w'2022 agiye mu rubanza rw'umuryango avuye mu gihugu cy'u Rwanda aho yari asanzwe aba. Yaciye aja gufungirwa mu iperereza ry'u Burundi aho yavuye yagirizwa kuvogera imbibi z'igihugu no gukorana n'imigwi y'iterabwoba. Irangabiye yavuye mu iperereza yimurirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura aho yavuye yimurirwa mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi. Amakuru yatangajwe nuko muri iryo bohero yarakubaguwe n'abari bajejwe kuricungera bituma yimurirwa mu ibohero rikuru rya Bubanza aho iyo nkuru nziza yaje musanga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.